Ucinjira mu bigo by'ishuri ryisumbuye rya Komine Kiganda mu ntara ya Muranza, omengo byose bigenda neza. Uhabona amazu y'amasomero n'ayandi yasanuwe, ikibuga cy'umupira w'amaboko, abanyeshure mu myambaro yera n'iyirabura bashajije. Ariko winjiye mu buraro bw'abanyeshure ucubona ko haragahaze. Naha abana bagerageza gufuka udupande pande twibisigarira vy'imatera hamwe hamwe ukubise kwa maso. Omengo nimbaho gusa zigendera baryamako. Ama matera yatabaguritse kuburyo asigaye rutunywenywe. Uwo musore yiga mu mwaka w'12 twamusanze mu gice kiryamamo abahungu.
Aha aye muri rise y'ikiganda twebwe turafise ingorane y'amamatera yo kubura amamatera. Abanyeshure bakeya biga muri cycle superieure barashobora kuba baronka imatera zimeze neza. No kuvuga cyane cyane nko mu premiere gusa nka cycle inferieure kuduga nko muri 3e seconde abenshi usanga bafise imatera zatabutse abandi nabugasanga bashobora gutora baronka utumanyi bakadufatanya bagashobora kutujyamako. Aha aye nkuko bisanzwe dusanzwe tujyamana turi babiri babiri.
Izi ngorane ziri mu buraro bw'abahungu nizo ziri no mu bwabigeme mbere ho byarunyutse kubera ubukene bw'amamatera bashitsaho bisasira imisegetera yagenewe kwirinda imibu. Umwigeme aratubwira uko we na bagenzi be bita ku rutare kugira ngo barabe ko buca batoye agatira.
Mu bigeme twategeze kuryama turi babiri babiri, ariko hariho abaryama no hasi n'ibitanda navyo nyene birakenye. Hanyuma mu kuryama rero twashobora kwegerana tukaryama ugasanga haryamye nka batanu ku bitanda bibiri bafatanije. Aho rero abaryama ikaba bari batwebwe twiga muri spaye, ni ukuvuga abiga mu mashuri yo guheza nibo baronka imatera nziza. Hanyuma abandi nabo biga muri inyuma yacu nko twe mvuze mu biga mu mashuri yo guheza biga twebwe classe terminale, mugabo abandi nabo nko kuva muri 10e gushika muri seconde baryama ku tumatera duto duto. Ubu aho hariho no kugena izo matera zikenye cyane mu kugira twifashe mu kuryama bafata nk'iyo misegetera bagasaba nk'umunyeshuri agasaba umusegetero turayibamba ubundi nawe tukajya tuyisasira ugashishira ko amashuka ugashikabona kuryama.
Abo banyeshure bamenyesha ko ubwo bukene bw'amamatera no kuryama nabi bibagirira ingaruka mbi na cyane cyane ku bijyanye no gukurikira mu ishuri.
Birashobora gusanga umunyeshuri ari mu ishuri aho kwiga akunga kurikira ibyigo agasitanga ari kasinzira kubera yaraye kumbaho yaraye kumusegetera yaradasinziriye.
Biradufitiye ingaruka mbi cyane gose, kukubera nk'icyambere cyocyo ntidushobora kuryama neza. Nk'uyu uye aba yarateranije nk'utuntu tutumanyu agiye kuryama kukubera twebwe mu minsi heze ibitanda byahora bikozwe mu maraso. Uye barahinduye bashyira bazana utubaho barafatanya nitwo tujyamako. Urumva aryamye imbavu zica zishikira twa tubaho bigacya bimutuma adasinzira neza. Hanyuma rero agacya avyuka rushe. Murumva namwe agiye mwishyura ko adashobora gukora igikorwa neza ajejwe.
Ubukene bw'amatera ku ishuri ryisumbuye rya Kiganda buremezwa kandi n'abarongoye iryo shure. Hoje Gahungu ajejwe ivyigwa kuri iryo shure.
Twebwe ngaha kurise y'Ikiganda turafise ico kibazo c'imatera. Baba dufise abanyeshuri bari mu buraro bashika 121, ariko imatera zikomeye tubona bashobora kuryama ko ntizirenga 120. Izindi usanga ari ubumatera bwaheze abana buce. Kujyo abanye yo baryamye ko tubona ko bagira ingorane mu mirimo yabo ya misi yose. Ubu turiko turabiraba buryo ntabo hari kubera tugabura abanyeshuri mu ndaro ibiciro bikaba byaraduze cyane. Ubu turiko turaraba turabona ku ishuri toshobora kugura izo matera.
Abarongoye ishuri ryisumbuye rya Kiganda basaba leta n'imvukira z'iyo komine kubafasha gutorera umuti ico kibazo.
Twagomba dusabera abantu bose babona yuko bodufasha duhere nko kuri leta irabe igire kigoro. Turonde na nkenya hanyuma tufate n'abantu b'imvukira canke abandi babona ko hagira ico badufasha nabone baze batutera gatucumu kumpagoma dusabane n'ubushikangaje bw'indero bwo busanzwe butujejwe budukurikirana muri byose ko ari bwo bwogira uruhara runini mu kudufasha muri izo ngorane dufise.
Ishuri ryisumbuye ry'Ikiganda rifise uburaro riri mu yubatswe imbere y'uko Burundi buronka intaya yo kwikukira. Ryubatswe mu mwaka w'1954. Kuva hatanguye umugambi w'inyigisho w'ishuri nshingiro fondamentale riri mu mashure yakira abanyeshuri benshi rwose. Isomero rimwe usanga ririmo abana bashika ku 90. Ivyo rero bituma bigora kubakurikirana nk'uko bivugwa n'abarirongoye. Eloge Burikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.